bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nshuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri siyo ya gatanu muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndongo ibiganiro vyo no mwanya zimezime mu ngingo yivyo ngiye kubashikiriza.
Icyo kibazo ntacyo twari tuzi mugabo bamaze kubitubwira yuko yandikisha benshi hanyuma hakaza bake. Twasanze hasere yo muri Tanzania bifisemo uruhara cyane kugira ngo ice inkokora impunzi.
Ni Hassan Abdalla buramatari w'intara ya Ruyigi avuga ku kibazo c'impunzi z'abarundi biyandikisha ku bwinshi ariko hagatahuka bake cyane. Iyo nkuru co kimwe ni umugambwe APDR utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura usaba ku ibiganiro bihuza abarundi matati barimwo vyonyarutswa umwaka ugahera vyavanywe mu nzira. Turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ongere ndabahikaze kandi ndanabipfurize n'umuntu wa Mungu mwiza. Amakuru twafitiye tuyahere mu gisata c'impunzi. Abayobozi ba district ya Kibondo hiri mu ntara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania bavuga ko batangazwa no kubona impunzi z'abarundi biyandikisha guta hari benshi ariko hagatahuka bake. Abayobozi begeka makosa ahantu habiri, ubwa mbere kuri leta y'u Burundi, ubwa kabiri naho kuri HCR. Mugenzi wacu mu ntara ya Cankuzo Fidel d'Antoine Nsabimana aratubwira byinshi kuri ino nkuru.
Lewis Peter Bura, umukuru wa district ya Kiwundi mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania, avuga ko district arongoye ari ifite impunzi nyinshi z'abarundi. Ivyo bimutuma asaba barundi bahunze gutahuka gushaka kwabo.
Unakumbuka ndugu mwandishi kwamba sisi ndio ambao tuna wakimbizi wa Burundi.
Mwibuka mmenyesha makuru ko twebwe hari twe dufite impunzi z'abarundi nyinshi cyane. Ikamya nduta iri muri district ya Kibondo ifite impunzi 127 nta yindi kambi ifite bangana gutyo mu ntara yose ya Kigoma. Mbere ngomba ndakubwire umenyesha amakuru burya guhunga ata mpamvu zifashe zibiguteye ni kwiteza isoni. Uragaburirwa ukaba ubuzima buteye agahinda, ntushobora kwiteza imbere, nta kintu na kimwe ushobora gukora ariko ugenda igihugu ikintu kiza imbere. Umuntu w'umunyagihugu asabwa kubaka igihugu cye.
Mtu mwananchi anatakiwa ahakikishe kwamba anatakiwa kujenga nchi yake.
Umukuru wa district ya Kibondo avuga ko abarundi biyandikisha gutaha ari benshi ariko abatahuka ari baki.
Ari ya
ukuntu bashaka gutahuka gushaka kwabo bigaragara ko ari benshi cyane ariko uko batahuka ntibijyanye n'uko biyandikisha. Gusa n'ubu turiko turavugana ejo ku mugoroba twanditse impunzi zingana 18,000 980,000 twandika kuva ku wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Turiko turabiraba tuvuga ko twandika abantu 250,000 ariko abatahuka ni bake cyane. Aho rero niho tubona ikibazo kidogo.
Hapa kuna tatizo
kubera ko biyandikisha ari benshi ariko hagatahuka bake. Aha naho nyene Lewis Peter Bura arasinsiguru.
Mimi nafikiri ni swala la utayari, wenzetu hawapo tayari.
Je, nibaza ko ari kibazo cy'umwiteguro? Bagenzi bacu niba aritegura kuri iki kibazo. Je, narigeze kubaza mu nama nti ni kubera iki kino gikogwa ariko kiragenda neza? Baciye banyishura ko leta y'u Burundi itaritegura bihagije kwakira abarundi bahungutse ku rugero rw'abashaka gutaha. Ariko jewe mwikomo ndawuta ku mpande zibiri hasi na leta y'u Burundi nibarabe neza babone ko ari kibazo muri bo.
Iliyosiara na serikali ya Burundi wenyewe walione hili ni tatizo kwao.
Ku ruhande rw'u Burundi bavuga ko ico kibazo batari bakizi ariko ko bamaze kugishikana imbere. Hassan Abdalla nibura amatari w'intara ya Ruyigi yanubiwe na district ya Kibondo, intara kandi iri muzakira abarundi bahunguka bavuye mu gihugu cya Tanzania.
Icyo kibazo ntacyo twari tuzi mugabo bamaze kubitubwira yuko yandikisha benshi hanyuma hakaza bake. Twasanze hasere yo muri Tanzania bifisemo uruhara cyane kugira ngo ice inkokora impunzi kugira ngo biyandikisha ku bwinshi hanyuma hakaza bake. Urumva rero nkuko turavye amakungu ukuntu bariko barafata igihugu cyacu cy'u Burundi bashaka kuguma badindiza bafatira amaboko mu mugongo abarundi bahunze bashaka guta awuka. Icyo rero kibazo nagituye ubushikiranganje buturongoye kugira ngo bagifate mu minwe ndazi mu minsi hazoboneka inyisho itomoye.
Umwe mu bategetsi ba HCR muri district ya Kibondo yatubwiye ko HCR atanyungu n'imwe ifise yo kubuza abashaka gutahuka, ahubwo ko impunzi nyene harimo ababuza abandi gutahuka. Twashatse kumenya inkuru zivuga ko mu ikambi ifata kibanza irahitwa Ibukiriro ko abarundi baza gusaba ubuhungiro boba bakubitwa n'abajeje umutekano wa Tanzania babasubiza u Burundi. Lewis Peter Bura. Hilo sio kweli hata kidogo. Ivyo sivyo haba namba. Kuko twebwe cyo tubanza gukora n'ukubaza tukemeza ko umuntu yinjiye ari impunzi koko. Harawo tubona baza ku mupaka bafunze neza amavarize. None nkabo ni impunzi koko. Aba ni bamukira rugendo. Menya gutandukanya bamukira rugendo n'impunzi.
Na mkimbizi. Hili sio sawa hili.
Impunzi z'abarundi bangana 12,000 niyo batekanije ko batahukanywe gushika mu mpera z'uno mwaka. Mucankuzo Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Fidel Antoine Sabimana urakenuye tukivuga makuru avugwa mu gisata c'impunzi z'abarundi ishami rya ONU kita impunzi RCR ryarayirironkeje imfashanyo zigizwe n'ibiribwa impunzi z'abarundi zirenga 3,300 zari zimaze igihe zidafashwa biturutse ku ntambara yari mu karere ka Fizi idonido kwino nkuru na mugenzi wacu Vedaste Ngabo muri Congo.
Byari byishimo byinshi kuri zimpunzi z'abarundi zari zimaze igihe cy'ibyumweru bitatu zishonje ubwo zabonaga amakamyo abiri ya seri yari yikoreye ibiryo yinjira mu nkambi yo mu Rusenda. Izi mpunzi aho zari zicaye kuri biro y'abakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda zitegereje gupokera ibiribwa zagendaga ziganira abashyitsi bazigana n'abayobozi b'inkambi uburyo inzara zirembeje. Izi ni zimwe muri izi mpunzi zaganiriye n'ijwi rya Amerika.
Zikimuza abana ntibagenda ku ishuri kubera iki? Kubera inzara. Kuva ukura mu kwezi kw'indwi nta kintu turaronka, baguma baduhenda ngo ubukate simu ngo burahari. Tukababwira rero ko ubukate simu ntabwo mwaduhaye, mudusumire natwe turonke indya duheza abana, ariko n'ubu ntabyo baduha. Ubu abana turiko turabiruka kubera inzara. Ubu abana urabyuka wowe mubyeyi ukaraba umwana agatangura kurira, ukemera ugafata uburengete ugasira mu nkono ugasira ku ziko kugira ngo umwana agumanye icyizere ngo mama ariko arateka. Kumbe ntabyo, abana badufanye n'inzara, mudusabire baduhinja natwe abana bake.
Nkajewe nabo turi kuva batangura kuva mu kwezi kw'indwi, kuva mu kwezi kw'indwi basohora ubu bukarata. Nta nubwo turigera tubona gakarata ngo bakaduhe mu ntoki. Bahora bahengera hajya bahegeze gutenga indya na fare baruga abandi barataha nyindya akaba ariho bagirane bakadusumira. Ubu rero mu kwezi kw'icyenda kuva batangura gutanga indya, kuva batangura gutanga ubukarata, baranyuzemo barasubiramo baradukotora 10 twararindiye ko baduha ubukarata turabura bahavura. Intambara iratera baca baragenda bataduhaye nyabukarata, bagenda bataduhaye ubukarata n'ukudusumira nta n'ukudusumira.
Ibo bavuga ko ari inzira intambara yabiteye.
None bo amahoro abonekeye inzira ikuguruka ko bataraza no kuturaba ngo batume baduha n'ubwo bukarata hamwe batume badusumira. Ubu abana bariko baradupfana n'inzara ngaha n'ahantu na hamwe dufite dusoroma n'isombe tuguma duhagaze ngaha mu kirere nk'inyoni.
Nyuma yo guhabwa ibiribwa bigizwe n'ifu y'ibigori, amavuta ndetse n'amashaza, imvugo yaramaganya yaje guhinduka ibitwenge kuri izi mpunzi. Ariko zisaba abashinzwe ikoranabuhanga muri PAMU ko iki kibazo cyo kubura amafaranga mu dukarita tw'ikoranabuhanga impunzi zifashisha mu guhaha PAMU yagishakira umuti urambye.
Inzu zirenga zitatu atakurya umukanda twatwatirije umukanda munda ugiye gusega ejo usubiyeyo hacaba intambara. Nukuri ibintu ndabishimye uyu munsi twabisibyishimo uyo tubose uko kujya baduhaye uyu munsi kandi nukuri n'amakungu yumve ko batubabaye ari badusonje turi muno hanze barabye batubayeho nabi.
Umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampeba agaragaza yuko iki kibazo cyo kubura ibiribwa kuri imiryango y'impunzi z'abarundi aserukira cyatewe n'intambara yavutse mu karere ka Fizi tariki ya 24 z'ukwezi kw'icyenda, aho iyi ntambara yafunze amayira bityo bituma abakozi bashinzwe gutanga ibiribwa babura inzira yo kugera mu Rusenda kugira ngo bakosore utunenge twagaragaye mu ipokera ry'uku kwezi kw'icyenda.
Izo mpunzi rero ziriko zirapokera uno munsi zagize ikibazo cyo gupokera zihura n'ingorane zitandukanye, abatagize turonse amakarata, amakarata y'abatari yasomye n'abandi bazitaye. Noneho bagira iki kibazo cy'uko bataronka kuri urya munsi wababwira umunsi wa kabiri. Umunsi wa kabiri ucuhura rero intambara zateye hano iwacu hafi zidashobora gutuma bajya abantu badufasha barengana.
Tubamenyeshe yuko kuva mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka ubwo ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU ryatangizaga gahunda guhaha hifashishijwe ikarita y'ikoranabuhanga mu nkambi yo mu Rusenda. Utwo dukarita twagiye tugaragaza utunenge, aho ari impunzi zisanga nta mafaranga ari mu dukarita, abandi nabo bagasanga amafaranga bagenerwa ari make. Bedatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
hawa murusenda toki meno muri Kongo yose mumva ijwi rya Amerika ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 iyo mirongo nyene niyo mutwumvira ko muri I Burundi abatwumva muri kugataka ku Rwanda mutwumva kuri FM 104 n'ibice 3 na makuru ijwi rya Amerika riko yabashikirizwa rabashikiza muri kano kanya makuru tubafitiye muri kano kanya tuyabandanirize mu gisata cha politiki Burundi mu gihe ibiganiro bihuza Abarundi vyitezwe gusubira guhamagazwa n'umuhuza wa matati y'Abarundi William Benjamin Mukapa muri kuno kwezi umugambwe APDR utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura usaba ko vyonyarutswa umwaka ugahera vyavuye mu nzira kumenyesha makuru ijo rya Amerika mu Burundi Elo Jurika neza niwe tubaza ino nkuru
Kuru yu imana indongozi zuwa mugambage ziturusa muna chumini munani zigizu Burundi na wakizu kwe konyobozi bari wahuri Bujumbura. Mumui herero bari mgo baso ingingo mirongibili babona kozo fasha mwitunga anywa aljiza jamatora yomi humbibili na mirongibili. Gabriel Manza witonde mkuru wa pedere ya bugiru ya Amerika vimwe mvijowe na bagenzi wila saba.
Tukwatelekezi kwa shingiro cho hinyanyu kwa munga tukwatejo kweme tuna Burundi vosu kwenye kudufisu utegeti ya tukwatejo kuterere. Kani tukwatejo vigano yu wanye politike pyo wanda nye gila meje nyo gira matwa zogeneza mu 2022 twacyedusaba leta twangiza dusaba leta kuri iki gice ko leta yosaba umuhuza mu matati y'Abarundi guheza ibiganiro bitarengeje uyu mwaka kugira ngo ibiganiro ntibisamaze bitume amatora atagenda neza kubyana n'abanyepolitike twabasabye yuko abanyepolitike botangura ibikorwa by'imigambi kandi bikaboneka n'azo zogera amatora atacu bakoze ngo babivye amatora twabasaba rero ku bwa mbere n'imvugo yabo yabanziza kandi bakongera bakunda igihugu
banza witonde ahamagarira kandi leta n'abanyepolitike kwitondera no gushira mu ngiro izo bemeranije mu ntara ya Kayanza mu buraruka bw'u Burundi uyu mwaka bahagarariwe n'amashyirahamwe yigenga n'abaseruka ibihugu byabo
bwa leta twatwayisabye ko buba urubuga bwiza rwa politiki kugwiza amanama ya cankariya kubyimigambi n'uko twavuganye yuko imigambi yatangura ikorwa byayo kandi bigakora bikagaragara ntamatumvikana ko mu gihe runaka kuzokwicara hamwe yatugira upapuro rw'inzira kandi tunasinye n'ikintu cyemeza ko umugambi wose wiyemeje kuzoja mu matora kuyajyamo apana guhengera amatora ageze umuntu agaca yava mu gaca bituma bihungabanya amatora ibyo twatwabyumvikanye n'ibyo n'uko twase gutera kamu dusaba yuko cyo cyimvire cyo bahagira kare mu ntumbe yo gukura mu nzira intambamye zose yinga amatora
urubuga guza kwa politike mushatse kuvuga iki
wese bavuga bati bagiye ku rubuga barabuburabuza dusaba leta ati turasabye uko mubwira abantu mustane abavuye igipolisi kata muntu ariko arakora ikora bya politike yoburabuzwa mu karere
Utwara umugambwe wa PDR yanagize icyavuga ku banyepolitike bahunze igihugu bamwe muri bo bagashirwa n'ubutegetsi ku rutonde rw'abagizi ba nabi
abantu barakwiye gutandukanya umuntu n'ugwego mu Burundi imigambwe yemewe ubona amategeko 33 ubisigaye ibyo gukora ni bande bavuga ko bari hanze abantu banyu mu mugambwe umwe cyangwa babiri bacha basubirwa ugwego ndabivuze dufate ko batumye ko inama z'imigambwe iyo migambwe yabo bito ko barongoye iraseruki aho rero tuvuga duti twebwe utagira icyo yagirizwa yizire mu Burundi mugabo ufite icyo yagirizwa abandanya rundegwa n'ubutunga Aruzi twakedusaba ko nuko bimeze uko umuhuza yokoranya kugira ngo tugire icyo dufashe kandi ibiganiro birangira n'ingoga kuko byoshya bitora umuntu w'icyo kibazo na cyane cyane mu kuzokwerekana by'ukuri abatarondegwa n'ubutungane n'abarondegwa n'ubutungane
mu Rwanda ku mugambwe wa PDR wasohoye usaba kandi akarere ka Yase n'amakungu gufasha Burundi gutegura neza amatora ya 2022 wanasabye leta koroheza Abarundi bahunguka cyane cyane abahunze bakora utuzi twa leta mu kubareka bagashika basubira mu mirimo bahozemo eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Inkuru ya mugenzi wacu Eroje wirika neza mushobora kuyumviriza bunciye kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu uko mukanya urutonde rw'ibiganiro byacu turibandanize ku kiganiro ntorere kazoza ka studio ija cha studio ijambo
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
reka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mu gite gitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro ntorere kazoza cha studio Ijambo gisamiranira kwijwi rya Amerika. Muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki? Neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo. Tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba.
Ntorere kazoza.
Abatumire turi kumwe rero ni batatu, reka mbere iwafu bwanje widondore.
Nitwa Mpabona yo Jacqueline nkabandi mukuru mutumba Kabondo.
Mukuru mutumba Kabondo ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Nitwa ndiwe no mucyango Yohana nkabandi ngo yisiramwe impareke muri kumenya nyanzarake.
Murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze kombi kaze.
Ubundi turi kumwe.
Nitwa Nibogora Rene nkabandi boneza muri mukenyezi menye nyanzarake.
Abo nabatumire turi kumwe yo hano muri kino kiganiro Jerome Nenze Manongere ndabaye ikaze muri ntorere kazoza. Umukenyezi ikibanza yo bafise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Mbere ku mukuru mutumba Kabondo ukivuga gute muri rusangi?
Muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hirya no hino kandi bakabinezererwa. Kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hirya no hino ari byo vyiza ari wo muti urama abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda.
Umukenyezi ariko ivyo ni wabikora?
Umukenyezi arabikora neza cyane.
Reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo. Mwebwe nk'abagabo muri kumuravyitegereza mwivuga gute?
Twebwe tubivuga ko turabishyigikira tubona ko ari byo kuko ntimwishyirahamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi. Iyo rero turiko turakora ibyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twa matuza hano, no kuvuga iyo turiko turakora ibyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo. Niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba bahaze kuraba cyangwa bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo. Iyo babonye mu bakenyezi hari ijambo basikiriza nabo birabubaka kandi bigatuma bitigira ko bisohoka. Abakenyezi rero nabo nyine barafise uruhara kandi barasoboye.
Ariko bakenyezi uvuze muri mipareke simperekeze?
Simperekeze namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa kuko hariho abakenyezi barongoye amazone abandi ari abanditsi bitereye ko bamwe ari n'ababiki mu ishyirahamwe wacu. Urumva rero abo iminsi yose ku mirimo twama turi kumwe.
Abo bakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mufite ibyemezo bihe mwebwe?
Twe turafise ibyemezo byinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamo n'intambara. Rero kenshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi ariwe bashikirwa kandi baba baragusumba. Rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro.
Murabikora gose ibihe murabizi byo mukwerekana amaze gukora?
Ego maturafisi mjo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kandi no mu manama hose turiko turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure huko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro.
Uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa tukabibona neza.
Uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa mukabibona neza. Akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene hari muri mukenyezi menya hariho jewe nyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline mukuru mutumba wo mukabondo. Ibi twemeza rero yuko icyo gikorwa tubikora tukinezerewe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye yo munyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye baba kenyezi. Hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenya Glorioza akorera ku wundi mutumba Nyabutare. Ibyo natwe biraturemesha kuko udusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo.
Nyabamaze gutatura amatati agatorega umuti bakabishyira.
Hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima. Ibi twemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane Imana ibongere imigisha. Ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera. Ibi iki twemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye n'abakuvuga ati mbega baba bakenyezi bimboneze no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye baba bakenyezi nitwemera ni mubaza ni bajye bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntaje biriho n'ubu naho mu dutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira ntahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura matati y'amatongo
igikorwa cyo kenyezi mu gutatura matati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
namba mni chovazi banga mje kikuwa chova kenyi kupuka anze kimi sira hamu inhatso mbona awa kenyi ni kupuka bari gisi kwa bara mienia akamaro kuku fasko kufasa mukiba ano kandi bara mienia icha mahoro abuka sangha mazi ikini natso kikome ye mubiza anye naba kenyi ni kupuka ba kenyi ni bafisi ruhara ruhamba ye kuko ukambele na ambele bobo nibo bafisi ingorane iyo amahoro sangha matati abaye mukiba ano ugambere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa iyo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo barifuza cyose
nta babangamira kuko ibyo babangamiye byo ari byo bakora bonyene ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bizanye n'ibyo amahoro cyewe aho ngeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura tati ntangura nibona baragira
ati nta ntambamyizi bangamira ikikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko bibona na
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intamba turafise nk'inyanzara k'abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba hesha ico gituma amatate y'amatungo inyanzara k'ibyaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atara yabo ugasanga umuntu asiye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri kwa yari muguri yabona ko atazoburana ngo bikunde kuri ico kintu rero turasaba yuko itari ntambamye naho tubikora hari ha handu sanga bitugora kugira tugihinyanyuro ko hari mwabo bani iyo tugikoze ugasanga hari wundi muntu yari guze kabira gumana yakajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari wundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana yo mutima mubi kuri aho rero hari y'intamba twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza ko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanza gushikikabonga kuzunguruka muyange ngitongo nigwiwe kuwo afise intamba myinshi mu by'amatongo kandi nabononye twembere bavyaratoye umuti yatabara abo bantu
n'ubuze ngo nakagwika abantu none baravise ubarongoye baravise komite nakagwika meze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubafunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ivyo yari gushika ko ntabishyike ko byose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye we uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye ronka kuko wagira intambamye muhera mu gihe uva gutatura ayo matati muhera umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije kuburyo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwereka
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenye ingene yiprograma akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha 11 nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ingene yiprograma ibikorwa byo mu nzu n'ingene aja gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva ko afite ubwoba ubu nta bakenyezi bagifite ubwoba
oya ubu nta bakenyezi benshi bagifite ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura iby'igihugu ubu rero nta bwoba bakigira nabo baba bagifite ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yo kubajinjibura kugira nabo baje ahabona
nta mukenyezi n'umwe agifite ubwoba
na mukenyezi agifite ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duherukamwo abakenyezi twaragerageje mu mashyirahamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye umutumba wa Kabondo n'umukenyezi kandi hitoza abagabo atari bake uyu Zakarin hitoza abagabo atari bake ariko araronka amazwi kuburyo atana baronse atabaronse nigitse cyayo yaronse
arose amajwi ngani kigajake
narose amajwi amajani 930 uwa kabiri wanje nawe acaronka amajana 468
yari umugabo
nukubuka rero ngaha ibitanye n'abakenyezi abakenyezi mu buti bwose mu tukuko twatwo twose tujanye no mu kibano ari mu bizanye n'ubutosi masira hamwe mato mato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
byabi ni byuko mu gihageze mu gufata ingingo cyanke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye
ubu mbere nibo ubwa mbere na mbere muri ko mutambwe mu batatu mbere mu bibura ko twokora iki cyangwa icyo twosikiriza ni nibo batangura kugira ngo muvinye ubyumviro byabo hanyuma tukaca tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi buca abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babuze umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda ni bagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayama babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumza abagabo
cyabindi z'abakenyezi bacha bakengera abagabo babo ntibikiriho gatuze
ubisanzwe turabahanura nkuko turi imboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaha umugabo nica gikorwa kinini imbere butiko turakora gisigaye
girango gikoba cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze huko gwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko ho binyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasingana ahita nk'abagabo bakada bakicara hamwe bakabona ko nabonye abakenyezi basoboye kandi bafite ijambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rudasanzwe mu gihugu
n'abagabo bakiri intamanyi z'igikorwa cy'abakenyezi muri ivyo bihe
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuguza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataragizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi nabyo birakenewe kandi birafite isoko muri gihugu
ari shoko kwa gacake
hoba inyigisho mu bo bataratahura abataramya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko ho binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
niba korarene aserukira mukenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake
wakoze kwita bakina kigani
ego murakoze namwe
ndiwe no mujyango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu Mukongo na Mipareke hani Nyanzarake
wakoze kwita bakina kigani
namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa Mpabona Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira n'abandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntawe batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita bakina kiganiro
murakoze namwe
unishimiye niwe wahise gukurikirana Ntorere Kazoza ku ijwi rya Amerika jero minizo manande kiremesheje ntimuranibwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
njuti bakunzi mukunda ijwi rya Amerika akaba ari nonga rero duce tuba turabangiriye ibiganiro byo mu Kirundi n'Ikinyarwanda vy'ijwi rya Amerika turashimiye amenyesha makuru batorokanije amakuru atandukanye mumvije turashimiye Fatuma Kalala Limasi yegeranije amajwi yose mumvise muhinga bw'ivyuma hariyo kandi ingenieur Justin nawe nyene yakoze kudufasha kugira ngo ivyo twavuze byose bishobore kubashikira Diane na Hajeri mari kumwe kuri micro ku izina rya bagenzi banje bose turi kumwe mu ruganda rwategura amakuru mu Kirundi n'Ikinyarwanda furize umugoroba mwiza muranigwe mu banyu no mu vyanyu nzosubira kubana namwe ejo igihe cy'isaha 7 mu kiganiro iwanyu mu ntara.